Nzamba.
Nzambi la samirana.
Kwa kane igenekezo jami nangu ni chanda miandagaru mwaka wa wiu mbili na miangu vina kane nchisi na mwe wagenzi mnashumia kukwiki la gaji nzama katika kawe ndawahi mngiriwe changa mngara mutabiva ina umherere ye ili ni jasangu jama kwa mkirundi mshikiri zupana josefine jopi kundzimana na yaka wagizi kwa ningi ingo nguru nguru zikulikira imye dogo ni mnyishi mwanyagi ugo mrizo ni abu yenze mkisagara cha Bujumbura imbonya mukuru akabara amafaranga 2000 ariko aratozwa n'imbonera kure ngo yo mu matora y'imirije umugambwe sa wanyafrodebu uri yamiriza izo ntererano ziriko zakwa ku nguvu abanyagihugu gusaba ko ivyo bintu byo hagarara kuko biciye kubiri n'amategeko aho mu gisata kijaye n'ubutungane ishiramwe ya Kati Burundi zisaba umushikiranganje w'ubutungane usanzwe ari umukenyezi cyo kimwe n'abakenyezi bari mu nzego zitandukanye gukora ibishoboka byose kugira umukenyezi Mirene Sibomana yejejwe n'ubutungane araciye amezi abiri atarekugwa ashobore kwitegembya ibyo bivugwa na Nitaga Teresa jejejwe imigambi mu ishiramwe ya Kati Burundi. Mu gisagara ca Ngozi havugwa iduzwa ry'ibiciro by'ibidandazwa bya nkenerwa bisa n'iby'imonogoje aho bimwe bimwe byaduze inshuro zirenga zitatu bivuye ku giciro byahora ko iyo naho nyine bibonetse. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyahere mu gisata cha politiki. Abanyagihugu muri zone ya Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura baridoga ko bariko baratozwa amahera 2000 yo gutera amatora yo mu mwaka uza w'2025. Aya mahera bakavuga ko bariko bayatozwa n'ugwaruka rw'imbonera kure. Aya mahera bavuga ko bayatozwa mu gihe baba bagiye kurondera isukari. Basaba ko ivyo bintu bihagarara narije aya mahera bayatoza ku banyagihugu batari mu mugambwe CNDD-FDD kurikira uyu munyagihugu.
Ibigiringa kuri bibiratia gahinda nabonye abashinzwe de quartier n'imbonera kuri na ambiance abantu baratonda isukari tuko isukari kugwa ibihumbi bitatu n'amajana atanu ujyane ry'akaya menage baca bagusaba ibihumbi bitanu n'amajana atanu ijya bibiri baca bakwandikira fakitire y'intererano y'amatora. Ibi bintu turiko turabona kafema birateye ubwoba kandi namaze kubibona kenshi no mu bwiza mu Nyakabiga, nabibonye mu Kinama, nabibonye mu Cibitoke mu Tahura hose cyangwa ugiye gusaba idokima ariyo yose ku ikomine cyangwa ku izone baca bagusaba ayo mahera 2000. Mu Buyenzi umugore wanjye bamusabye 5500 n'amajana atanu arabaha baramuha resi ariko ijya resi asanze banditse ko 1000. Wana ubu n'ubusuma bukomeye.
Umugambwe sa wanyafrodebu uri yamiriza izo ntererano z'amatora y'imirije ziriko zakwa abanyagihugu ku nguvu n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD hirya no hino mu gihugu. Umugambwe Frodebu uvuga ko izo ntererano ziriko zakwa hadakurikijwe amategeko ugasaba leta kuzihagarika mu maguru mashya amaze atararenga inkombe. Ni inkuru ya Janvier Barugira.
Mu itangazo umugambwe wararisohoye kuri uwa gatatu uvuga ko ubabazwa cyane n'iryo tozwa ridasanzwe ry'amafaranga yitirirwa amatora, ukababazwa n'iterabwoba rikoreshwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu gutoza ayo mafaranga kandi bikaba mu mihingo yose y'igihugu, ku mitumba, mu masoko, mu bunywero, mu mabotike naho hose hari ibihadandarizwa. Umugambwe sa wanyafrodebu uributsa ko itozwa ry'amafaranga yayo yose rigenwa n'amategeko yanditse kandi ateweko igikumo. Ayo mategeko ngo niyo yerekana abategerezwa gutoza ayo mahera uko angana abafise ububasha bwo kuyatoza, aho abikwa n'ingene azokoreshwa. Ayo mategeko kandi ngo arerekana ko amafaranga y'amatora adashobora gutozwa n'uwayo wese, icibagiwe cyo ngo ni kuyatoza ku nguvu. Vyongeye ngo kwigerekezo rya 12 ndamugiza z'uyu mwaka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yaravuze ko umuntu wese azotanga intererano y'amatora ku bushake bwiwe kandi mu mwidegembyo. umugambwe sabanya fedebu ukabona ko ingendo y'umugambwe CNDD ite kubiri n'amategeko y'igihugu ivuguruza umukuru w'igihugu igahonyanga n'agataya k'abanyagihugu gusaba leta na cyane cyane ubushikanganje bw'intwaro y'agati mu gihugu n'ubwo budandaje wagarika iryo tozwa ry'amafaranga mu maguru masha amafaranga nayo amaze gutozwa ngo akwiye gusubizwa beneyo umugambwe sabanya fedebu ugahamagarira abarundi bose kwiyamiriza no kwanga gutozwa amafaranga ku nguvu hatisunzwe amategeko ukibutsa umugambwe CNDD ko utari hejuru y'amategeko kandi ivyo uri kurakora bishobora gutera akajagari ataho kazoshikana igihugu
inzamba
dutandukira igisata kijanye n'ubutungane kubona umukenyezi Emiliene Sibomana amaze amezi abiri mu munyororo kandi ubutungane bwari bwaramwejeje ni kimwe cyerekana ko ubutungane bw'u Burundi bugwaye ibyo nibishikirizwa na Anita Gateretse ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Rukirisu akati Burundi kubwiwe ngo hari n'abandi benshi bagifunzwe muri ubwo buryo batamenyekana Anita Gateretse asaba umushikiranganji w'ubutungane nawe asanzwe ari umukenyezi cyo kimwe n'abashinga amateka w'abakenyezi gukora ibishoboka kugira Emiliene Sibomana ashobore kwidegembya kuko ari kwazira ubusa tega amatwi Anita Gateretse
dosiye ya Emiliene Sibomana ni imwe mu madosiye menshi cyane hariho n'ayandi atamenyekana akogwa hatisunzwe amategeko kugira bamwe mu bari mu bategetsi bahotera abantu kubera imvo iyica nk'iriya cyane cyane imvo za politiki nk'uko tudasiba kubivuga mu gihe umufasoni Emiliene yategerezwa gushimirwa no gutegwa intege kuko igikorwa cyiza cyo gutabariza abana b'abakobwa bashurashuzwa n'abari bagejejwe kubakingira igikombe yaronkeje kwabaye gufungwa gushika naho sentari mukura mu karenganyo ariko ntibishoboke ko ari kugwa na karenganyo katasanzwe na kamaramaza kubarezi kubategetsi bategereje guhagararira yubahezwa ry'amategeko n'agateka ka bose mbega ubutwo kuyoza ko abakenyezi bari mu nzego batowe ngo basorikire abandi batabona akarenganyo yemereye nari none twibaze ko igihugu kitagira abantu bahagarariye ubutungane n'ubuntu turahamagariye cyane ubutungane mbere buhagarariwe n'umukenyezi kwikubita agashi umukenyezi akarekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira kurera abarundi birakwiye mbere nuko aronswa n'indishi y'akababaro ku munyororo yabayemo turasaba ubushikiranganji bw'indero abashinga amateka cyane cyane abakenyezi gukora ibishoboka byose bwa Emiliene asubire ku itegenzi
imbere yo gusozera n'amakuru dutandukira igisata kijyanye n'ubutunzi kiro by'ibidandazwa biguma biduga mu gisagara cya Ngozi no mu micungara yacu mu kiringo cy'indwi zitatu bimwe byaduze hafi inshuro zitatu abanyagihugu bavuga ko bimwe bisa n'ibyaduze burundu ariko kuri magendo bikaboneka aba bakavuga nk'isukari n'igitoro muri kino gihe amashuri buca atangura barafite impungenge ko n'ibikoresho byo ku mashuri bizohava biduga iyi ni inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze
abanyagihugu ba mu gisagara cya Ngozi no mu micungararo yacu bavuga ko muri aya mezi atatu ashize ibiciro by'ibintu hafi byose byaduze ku rwego rudasanzwe umwe mu burorero butangwa n'isukari yavuye ku mafaranga 3,300 ku kilo ija ku mafaranga 8,000 by'amarundi nkuko babandanya babivuga icyo kiribwa gisanzwe ari nkenerwa cyane cyane ku bibondo ngo basa n'abamenyereye ko kugira ngo bayironke baca mu nzira za magendo igitoro coco gisa n'ikitakivugwa kuko iritiro imwe yagwa amafaranga 400,000 ku giciro ca leta ubu igugwa hagati 12,000 na 15,000 vy'amarundi kubijanye n'ico gitoro bavuga ko amastasiyo yumye kuko hashobora guhera indwi zitatu atani maribonetse ariko rero ikibatangaza ngo nuko kuri magendo kiboneka ikibuni ciri tiro n'inusu kigakugwa amafaranga ari hagati 19,000 na 22,000 ipine y'imodokari zo mu bwoko bwa voiture yavuye ku 130,000 ija ku 250,000 abo banyagihugu bavuga ko bafise impungenge ko n'ibiciro by'ibikoresho byo mu mashure bishobora kuduga muri kino gihe umwaka w'ishure mushasha buca utangura uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba agateka kawe twarondeye Desire Minani uramatari w'intara Ngozi kugira ngo agire ica bitubwiye ko ariko twamukenye
Ninonga duce dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yomi mugira muba mubawe mu byanyu no mubanyu na gahwani.